indundi culture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye ikadze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru izina rya General Major Leonidas Ndaruzaniye yaheruka kwisabira kuja mu karuko kizabukuru imbere y'imyaka yiwe gukukuruka yemejwe n'inama nkenguza amateka y'u Burundi kuri wa kabiri kugira ngo abe buramatari mushasha w'intara ya Ngozi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bumenyesha ko atangorana iri mu bijanye no kumenyesha babuze ababo bakorera urwego rw'igisirikare aho umushikiranganje Re Tribere Mutabazi asigura ko urwo rwego rufise uburyo rubikoramwo muraja kubyumva nabo bamwe mu bashinga amateka bo Burundi baratewe impungenge n'ihanahana ry'amafaranga biciye mu muyaga ibyitwa crypto money mu rurimi rw'igifaransa abo bashinga amateka bibaza nimba hari amategeko abigenga kuko hibonekeza ubusuma muri ubwo buhinga buca ku buhinga ngurukana bumenyi n'abanyagihugu barimira mu matongo bamaze imyaka bapfa n'abasirikare bakukira ikambi ya mudubugu mu ntara ya Bubanza ni muri komine Gihanga baridogera ico bitihohoterwa bakoregwa nabo basirikare navyo nyene twabibateguriye muri aya makuru agarariwe umuhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari irijwi ni Odironkeje Imana mu kanyamu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru zano makuru izina rya General Major Leonidas Ndaruzaniye yaruka kwisabira kuja mu karuko kizabukuru imbere y'imyaka yiwe gukukuruka yemejwe n'inama nkenguza amateka kuri uyu wa kabiri kugira ngo abe buramatari w'intara ya Ngozi iyo ntwaza ngabo igiye gusubira Desire Minani yararongo iyo ntara ya Ngozi kuva muri gitugutu umwaka wa 2023 uwo mu General Major nawarindiriye kugenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu yahora ari umuyobozi mwishikiraje rw'ibibazo by'igipolisi mu biro by'umukuru w'igihugu imbere y'uko akukuruka byisabiye umushikiranganje wo kwivuna basamenyesha ko atangorana iri mu bijanye no kumenyesha babuza babo bakorera urwego rw'igisirikare umushikiranganje Re Tribere Mutabazi asigura ko urwo rwego rufise uburyo rubikoramwo byashikirijwe kuri uyu wa kabiri mu gihe ubwo bushikiranganje buje rw'ibyo kwivuna abansi bwashikiriza ibyo bwaranguye mu mezi atatu aheze Re Tribere Mutabazi yanashikirije kubiherutse gushikirizwa na leta y'u Rwanda ku igisoda c'u Burundi cyagiye gufasha abakora ihonyabwoko ry'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba mu gihugu kibanye cya Congo tumukurikire
amategeko arahari yanditswe ukungene umusirikare iyo bishitse akitaba imana ukungene imiryango yabo basirikare bamenya kungene iwabo yitati imana n'ukungene aheza agashimugwana iteka aho rero niwamyesha yuko ata wobishika wahuye n'isana yitaba imana ariko bikogwa yarungitsemo n'igihugu imiryango yabo niheze ngo ibimenye iraheza ikamenyeshwa biciye mu kungene nyene dusanze tumenyesha imiryango y'abasirikare bishitse bakitaba imana baba bari kugamba canye mu gihe gisanzwe ikibazo kijanye n'umushikiranganje w'imigenderanire w'igihugu cy'u Rwanda ashikirije nyirango murazi yuko mu Burundi gisirikare cy'u Burundi gizwe n'amoko yose abahutu n'abatutsi n'abatwa ngo n'abaganwa bumva hano bitubwire bwo bwoko bw'abagano murumva rero sinzi rero ubwo bwoko muri Congo avuga gisirikare cy'u Burundi kifatanije n'abandi mu guhonya sinzi ubwaribwo nibaza yuko ari naho nyene ndovuga yuko ari ukubesha kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi mu gihe yaba amakungu canke ubutegetsi bwa Congo n'abenegihugu muri Congo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora kumbe abandi nabo bakaba bagayigwa birumvikana yuko rero iyo bimeze gutyo baca baheza bakavuga aya muhe bijanye hanini no gucyoza
abanyagihugu barimira mu matongo bamaze imyaka bapfa n'abasirikare bakukira ikambi ya mudubugu ku mutumba uri muri komine Gihanga intara ya Bubanza no mu gice cya Buganda mu ntara ya Cibitoke baridogera ico bitihohoterwa bakoregwa n'abo basirikare bamwe bavuga ko badashobora guheba gukorera muri ayo matongo kuko bamwe bayakuriyemwo abo banyagihugu bashikiriza kwa ayo matata ariko tumukumbi ukutumvikana hagati yabo n'abajejwe umutekano ariko gusaba kuronswa yandi matongo yamara umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yaruka kumenyesha kwa ayo matongo bizwi ko yegukira igisirikare kiretse abifuza gucokoza igisirikare yotamira tuzi
Inyuma y'imyaka itatu atagikorwa cyo kurimba gikorerwa mu matongo yo ku mudubugu abanyagihugu bavuga ko bari bahafitiye amatongo ubamarira ni menshi
twabuze ukundi twifata mu bana ubu turi ko turajuragira tuburiyo tuva niyo tuja aha byabaye nabi byabaye urudubi ubu abagabo hagezaho badutana n'inzu bakaduta mu bana nkajewe nk'ubu fisa abana indwi umugabo yabantanye kuko yabuzi yaja ni yava yabuzi uburonderero abura uburonderero kandi twari dufise ahantu dutegerezwa kurima twavukiye basokuru bavukiye hanyuma natwe turahavukira kandi ubu twari tugeze kwicara tukajya kuko twakuriye aha hantu mwaya matongo yacu
abo banyagihugu batabaza umukuru w'igihugu ko yo kwifatira mu minwe ico kibazo
nkaha sino sinaravye bane ngene nabikubari amarira abantu bafise ukaraba ninzara abantu bafise kubera kudakubita isuka hasi nico gituma dusaba namba se barundi atwumva nk'umubyeyi kizigenza umubyeyi w'abarundi bose turifuza ko ikibazo cyo kumudubugo cyotora inzira
igisirikare cy'u Burundi kimenyesha ko abari ko bateza ikibazo ubu atari beneyo kuko beneyo bari ku ntonde zo mu guhurikiyemo bose washizweho mu mwaka w'2022 baronkejwe ayandi matongo Gaspari baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi
byaraheze abajije intwaro babivuze ahubwo baje n'intumva baje n'intumva kubera iki baraberetse barababwira bati imvukira zifise ibyo zisaba baraberetse baje nabo sinzi n'ivyaduka baza gutera ikambi ahubwo ntibazosubira sinabageye siho baba baza kurondera gusa imvururu kugira ngo babe bararonka ibyo bandika ku mbuga ngurukanabumwe abansi b'igihugu ni benshi kandi bakorera impande nyinshi nimba mubashikira mubabwirire ntibazosubire kuza gucokoza igisirikare bakireke hajya naho imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo igisirikare gicungere amahoro n'umutekano neza n'abajya nyine barimwo
abo banyagihugu ariko barahakana ko amatongo bemerewe batigeze bayaronswa
ariko ntibarayatwereka by'ukuri leta yo bitunganya cyane cyane se barundi bakaduhaye amatongo bakayatwereka natwe tukabona ko turi mu gihugu cy'u Burundi dutunganirijwe
imitumba itandatu iri ku buringaniro bwa hektare 1,060,000 yabamwe imiryango 600,000 niyo yegwa n'ico kibazo
yotamira tuzura kenuye bamwe washinga amateka bo Burundi bavuga ko batewe impungenge ni hana ry'amafaranga biciye mu muyaga mu byitwa cryptomani mu rurimi rw'igifaransa abo bashinga amateka bibaza nimba hari amategeko abigenga kuko yibonekeza ubusuma muri ubwo buhinga buca ku mbuga ngurukana bumenyi ibyo babishikirije kuri uyu wa mbere mu gihe umushikiranganji w'ikigega cya leta yareka asigura ibijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga atazwi inkomoko ashobora no gukoreshwa mu guterera mu bikorwa by'iterabwoba nesitori naonuye nawe aremeza ko bikigoye kugwanya mwene ibyo byaha ariko akamenyesha ko mu gihe u Burundi buzotangura gukorana n'amakungu mu kugwanya ubwo bugizi bwa nabi bizaba byoroshye kwitura inzego z'igihugu Diodone Niyanzigamiye
ijanye na crypto money kirakoreshwa cyane
Kriptomone ni imwe mu buryo bukoreshwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu guhanahana amafaranga aciye mu muyaga ku isi n'u Burundi budasigaye inyuma ubwo buryo bushobora guhombya abantu kuko baba batagiraho bishyuza amafaranga yabo ibyo bikaboneka nk'ubusuma bukorwa ku buhinga ngurukana bumenyi ibyo bikaba biteye impungenge abashinga amateka aharemi bigera umusase yashatse kumenya nimba hari amategeko mu Burundi abigenga
ijanye na kriptomone kirakoreshwa cyane iki kintu abantu benshi barakibigwamo cyane biteze kuzunguka mu by'umurengera kandi bije hato na hato mu kandi n'ubu birabandanye navyo babifise amategeko abigenga
umushikanganji w'ikigega cya leta mu gihe yari kasigurira imbere y'inama nshingamateka ibijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga atazwi inkomoko ashobora no gukoreshwa mu guterera mu bikorwa by'iterabwoba kuri uyu wa mbere yemeza ko mu Burundi bikigoye kugwanya kuko amategeko adatomoye ari naho aguma hinyanyugwa
ibi bintu by'amakriptomone turabona yuko bifise umuvuduko amategeko abigenga tubona umengo ntatomoye neza nivyo hari igihe ushobora gusanga hari aho tutaragera mugabo murazi bubahwa yuko amategeko uko tuyakoresha niko dutera tubona utunenge twayo bikaca biza biratuma amategeko azarahinyanyuka
uwo yatowe n'abanyagihugu yibaza kandi uwashobora kwitura mu gihe wibwe muri ubwo buryo
mbega umuntu bishitse akibwa muri ubwo buryo yo kwitura nde hano mu Burundi wacu kutubona ari ibintu bikogwa buhinga urukana bumenyi turamaze kuronka imyidogo myinshi y'abene gihugu canke ababikoresha bibwa
Umushikiranganje Nestor Ntahontuye amesha ko mu gihe bazoba bakorana n'amakungu mu kugwanya mwe n'ivyo byaha bizokora kwitura inzego z'igihugu
integoro yibwirizwa hategekanijwe kigabane cha cooperation avec l'international amatohoza heze urubanza rugacibwa ayo mahera tukayatora canke n'ubutunzi ndetse bugafatwa
mu itegeko rigenga gukinga no kugwanya ivyaha bikogwa hifashishije imbuga ngurukana bumenyi byo muri ntwarane umwaka wa 2022 uwari wese afashwe muri ivyo vyaha byo kwiba abanyagihugu ingingo ya 34 y'iryo tegeko ivuga ko ahanishwa gupfungwa imyaka iri hagati y'itanu na cumi agatangishwa n'ihadabu riri hagati y'imiliyoni cumi n'imiliyoni 20 mu mafaranga y'amarundi iyo ngingo nyene yerekana ko yari umukozi wa leta afashwe muri ivyo vyaha ahanishwa gupfungwa imyaka iri hagati ya cumi na cumi n'itanu agaheza agatangishwa ishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 20 n'imiliyoni 30 mu mafaranga y'amarundi.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 29. Abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje imodoka zo mu bwoko bwa Probox mu ntara ya Makamba barahagaritse ibikorwa byabo kuva kuri uyu wa mbere. Imvo nuko bakuri gitoro mu gihugu kibanye cha Tanzania ku giciro kiri hejuru bashitse mu Burundi abajejwe umutekano bakabategeka kubahiriza ibiciro byo kwiyunguruza byashinzwe na leta bituma bakora bahomba bagasaba kuronswa igitoro canke guhabwa uburenganzira bwo gushinga ibiciro bisunze uko baguze ico gitoro bakuye mu gihugu cha Tanzania. Ayi Makamba inkuru tubibaze mugenzi wacu Serge Sindayigaya.
Uko gutiyunguruza kumaze imisi kwibonekeza hagati y'abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu mu modokari zo mu bwoko bwa Probox hamwe n'abajeje umutekano mu ntara ya Makamba batumye bagarika akazi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Imvo nyamukuru yatumye abadereva bagarika akazi ngo ni ibura ry'igitoro ryibonekeza rigatuma bakora bahomba. Aho bavuga ko mu ntara ya Makamba barumanije amezi abiri ata gitoro bakubise ijisho kuri station igatuma aja kunywesha igitoro mu gihugu kibanye cha Tanzania aho ishiringi yigwije inshuro zitatu ugereranije n'ifaranga ry'u Burundi. Ivyo ngo bica bituma badoza itike cyo kwinguruza kugira ntibakore bahomba.
Ku mapomo twe turamaze nk'amezi abiri tutabona igitoro batubwira ngo ibitoro birahari mugabo twe ibitoro tubintu mu Tanzania. Tanzania ni kindi gihugu kandi gifise amahara yayo. Rero twe tugiye Tanzania nawe ubufisi rake zitatu ndatu mu mufuko z'amarondo ubufisi rake zibiri.
Uko kuduza igiciro c'itike ryo kwiyunguruza bemeza ko byabazaniye umubano mubi n'igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara aho ikirere cyose bashikamwo basanga ikirindo c'igipolisi bagaheza bagacibwa amande y'umurengera bagataha bikoreye amaboko abeshi mbere ngo bikaba bimaze no kubateranya n'abakoresha eka mbere n'ingo ngo zihakwa gusambuka kuko abakenyezi babo nabo babagiriza gutwara amafaranga baronka mu buhumbu.
Kwananiwe gukora dukorera mu buhombe kuberanye n'imodoka imodoka yiwe isohotse asaba verisebe mugabo bivanye ni probleme y'ibitoro. Ibitoro nivyo vyatumye duhagarika kubera abajejwe umutekano ntibadutahura badufashe turengeje ibiciro tukarenza abantu mu mudu wabwira twa ko twore ikipera amafaranga y'ibitoro bobo baca baduca mande y'umurengera.
Ivyo mbere biremezwa na bamwe mu binguruza aho bavuga ko abajeje urujwa n'uruza mu ibarabara nabo baca bikika mu kiza mu guca amahadabu y'umurengera abo badereva. Ivyo ngo bituma n'ivyaho bihuka ku bakenera kwiyunguruza. Abo badereva bemeza ko bazosubira ku kazi baronkejwe ibitoro ku mastasiyo atari uko barekuriwe kuduza bivanye n'iyo bakuye igitoro kuko iyo kibonetse gihabwa station zo mu gisagara cha Bujumbura gusa
no gutahura abashoferi hakabiki kintu cyo kuva abapolisi ko baca bahagara mu ibara bagaca bategera abashoferi ngo bakabaza bakiriya ngo bapakiriya ngahe icyo kintu kikava bakareka abashoferi bagakora umukiriya n'umushoferi biyumvikaniye kazi kakabandanye kiriya gashiki yaje amahoro umushoferi agashiki yaje amahoro.
Twamenyeshe ko ivyo biruko mu gihe ku mashiramwe yunguruza abantu bita agence yakora mu ntara ya Makamba nawe nyine yafashe ingingo yo gukora ari uko baronkejwe igitoro kuri station kubera gutinya amande bacibwa iyo bakoresheje igitoro cha magendo. Ni Makamba Serge Sindayigaya, Radio Inuni Culture.
Mu bijanye na politiki umugambwe MSP nkinzo urasaba ko ingendo y'ubumwe hagati y'abarundi yashitswe ko n'amasezerano y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 991 yotsimbatazwa kugira habo kunywana nyako hagati y'abarundi. Mugihe buca hibukwa imyaka 30 nini heze hashitswe ko ayo masezerano umunyamabanga mukuru wo mugambwe Juma Omar cyo yitungiye avuga ko igihugu kiriko kiratera intambwe muri iyo ngendo yamaremeza ko hakiri n'ibikigoye.
Twovuga yuko ubumwe bwiko buratsimbatara turavyaho tuvuye raba ukompare periode yo guhera muri 190 gushika 2000 cyukompara periode yo guhera muri 2000 gushika ubu urabona yuko abarundi batarabana yingwe no kuvuga rero ibi bihe byamyeho no kuvuga rero iyo abantu bagize ibibazo hubwo umuti ububonetse no vuga yuko uko biri kose ni Burundi bwacu kandi nta uzobwihakana abarundi cyo ndabasaba gutsimbataza ubumwe dusanzwe dufise kugira turengere ibidutandukanya ahubwo dushire hamwe kuneza y'igihugu n'abarundi n'abana tuzokiraga gushika ubu nta ntambara iri kwiraba muri uno mwanya mugabo nitwovuga yuko ngo gutatureka guteramira umutekano ahubwo tutatuguma tuteramiye kugira ahubwo uyo munsi mukuru ushike atakintu na kimwe kiyo kirahungabanya imitima y'abantu nico gituma rero muri iyo ntumbera abantu bose bahamagariwe kujya basogokuru babivuze bangenda ndumwe umuganwa Rudoviko wa Gasore kujya nyene batwigishije nibwo bumwe abarundi dutegeza kugumana n'ubu rero nta nkeka umwe burahari kujya mwumvise kuri mwezi gisabo bihome na mwezi gisabo bagiye hamwe gushika naho bihome yitangira umwami n'abarundi rero ifoko tugira ingendo nk'iyabiho hari umwansa vuye hanze abarundi baca baje hamwe kugira bamugwanye ico gituma natwe rero tuvuga intambara ivuye hanze ndazi yuko dufise ubumwe ko tuzomugwaniriza hamwe
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwamaze kuvyumva ni nkuru yihariye ivy'amagara y'abantu iyo uyu munsi tuvuga ku ijanye n'ingwara y'igisukari ku bana muganga RC Benita Kaneza yanonosoye ivyo kuvura indwara y'igisukari avuga ko yikunda gufata abana ariyo mu mugwi wa mbere agatanga n'isiguro ku bantu bibaza ko abana bashobora kuvukana iyo ndwara inkuru ijanye n'ivy'amagara y'abantu uyu munsi twayiteguriwe na Claire Yakankundi
Indwara y'igisukari ni indwara ngendanwa idakira nkuko muganga yanonosoye ivyo kuvura iyo ndwara LC Benita Kaneza abishikiriza
Indwara y'igisukari ni indwara ngendanwa ni indwara idakira cane cane ikintu kiranga nuko urugezo rw'igisukari mu maraso rwamaruri hejuru ntibigera rumanuka kiretse umuntu ariko arafata imiti
Uwo muganga akavuga mu bwoko butandukanye bw'iyo ndwara yikunda gukarira abana
Diabetes yo mu mugwi wa mbere mu bantu bakunda karigwa ni abantu bafise imyaka mikeya kenshi ni munsi y'imyaka 30-35 urumva ko haba harimo n'abana urwagasha uragwagize abasoda bategereza kukugwanira usanga aribo bariko baza batera umubiri wawe ibimwe mu bigize urwagasha iyo byatewe n'iyo ndwara bituma urwagasha udasubira gukora inkabuzo ikwiye yitwa insuline
naho biruko uwo muganga amenyesha ko kubera ihindagurika y'imibereho y'abantu hari n'ubundi bwoko indwara y'igisukari busigaye bufata abana
uko imibereho iri kigenda ihindagurika cyane ugasanga abantu bafungura ibintu birimo amavuta menshi ibintu birimo amasukari menshi ugasanga n'abana basigaye bafise ubwicarire bwinshi ntibagikina nkuko bikwiriye uko batera bongereza ibiro niko bashobora kugira ya ndwara ya diabetes yo mu gwa kabiri
uwo muganga yanonose ivyo kuvura indwara y'igisukari agatanga umuco kuboba bibaza ko umwana ashobora kuvukana indwara y'igisukari
no mu bushakashatsi barakubwira yuko ni imboneka rimwe yuko umuntu yovukana diabetes nk'iyo umwana yavutse ku muvyeyi yarafise ikibazo c'isukari cyangwa ugasanga umuvyeyi we yarasanzwe afise diabetes iyo umuvyeyi dufate takurikiranwe neza iyo umwana avuka isukari ikamanuka gose ugasanga pe abatabimenyereye nibyo baciye bita ko umwana yavukanye diabetes kubera ko habaye cya kimenyetso cy'uko isukari umwana yakorotse gose kubera aho yarari mu nda yaramenyereye isukari nyinshi ahandi naho iyo bavuze umwana avukanye diabetes ko ari umwana yayigize afise nk'imyaka nk'itatu
iyo ndwara y'igisukari yo mu mugwi wa mbere ishobora kwibonekeza umwanya uwo ari wo wose umwana akiri muto naho aba akiri uruyoya ariko uwo muganga akamenyesha ko cyane cyane yibonekeza ku bana bafise imyaka guhera kuri 4 cyangwa 6 cyangwa bafise imyaka iri hagati ya 10-14 mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira tukazovuga ku bijanye n'ibimenyetso by'iyo ndwara y'igisukari ku bana hamwe n'ingaruka z'iyo ndwara
Claire Yakankundiye tugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'ivy'amagara y'abantu wari waduteguriye Alina yo turangiri jekwa ya makuru kuisa achu minazibili ni minongu itatunu monani zumu goro wa bagenza nje mafashija kuyatoro lo kanyanda wa kenguru kire nginguru kire kandi kofi orivjeru weri nwali ya mafashija majukora wa shikira odironghe jimana na wa shikiri jenda wifuri za maholi wanyu na gawane.